Kuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi bari basoje igikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu, abadepite n'abajyanama baza komine. Amatora yabuze itangazamakuru n'indorerezi mpuzamahanga. None se indorerezi z'imbere mu gihugu zayakurikiranye zabibonye ziti?
Abasaba abasinzwe ishyirahamwe Kontani Soko cyangwa abandi barorerezi ko boshinya cyangwa boshyira umukono wabo mu byegeranyo kandi nka sosiyete sivile y'amategeko agenga amatora ntadushyira mu bantu yemeza ibyo byegeranyo.
Uwo ni Agustin Niyonsaba uhagarariye ishyirahamwe Isoko, akaba yari umwe mu ndorerezi zakurikiranye amatora imbere mu gihugu. Kuri amatora yo mu Burundi kandi turabagezaho amakuru twabashije kubona yuko bamwe mu bakandida batoye n'ibyo batangaje, kuko imirongo ya internet yari yaciwe ejo ku munsi wa gatatu wose. Reka ariko tubanze tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Ndakuramukije Geoffrey. Turahera kuri inkuru ku Burundi. Leta z'ubumwe za Amerika zirashima amatora yaraye atunganijwe mu Burundi. Icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ku mugabane wa Afrika, Tibor Peter Nagy, ubutumwa yashikirije kuri wa gatatu asaba abatora. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter yagize ati: "Dusaba Abarundi kuguma kucyo biyemeje cyo kubumbatira amahoro muri aya matora yabaye agana kuri Repubulika ishingiye kuri demokarasi no kuba bitabiriye aya matora. Asaba kandi impande zose zerwa n'ayo matora kwirinda icyo cyose cyobatera gusotorana mu minsi iri imbere." Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ryasabye kuri wa gatatu abategetsi ba Burkina Faso gutanguza amatohoza yigenga ku bantu 12 biciwe mu ibohero. Imiryango yabo ivuga ko bishwe n'abajejwe umutekano. Abo bagabo 12 bari mu bantu 25 bahagaritswe bakekwa ibikorwa by'iterabwoba. Batowe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu bafuye mu ibohero rya Tanwal Bugu mu buseruko bw'ico gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije kuri wa gatatu ko ashobora gusubira ku nteguro yiwe ya mbere yo kwakira inama y'ibihugu bya G7, abakuru b'ibihugu bakazoyitabira babonana amaso mu yandi. Trump yari yavuze ko iyo nama itekanijwe mu kwezi kwa gatandatu izoba hakoreshejwe ubuhinga bwa video conference kira mukuru w'igihugu ari mu gihugu ciwe kubera ikiza cha COVID-19. Mu butumwa ku rubuga rwiwe rwa Twitter yashikirije ko igihugu kiriko kija mu bihe byiza, ko iyo nama ya G7 ishobora kuzobera mu kibanza cha Cape David kiri mu micungararo ya Washington DC aha muri Amerika. Leta Zunze za Amerika niyo iramukiwe kwakira iyo nama uyu mwaka. Umuryango wa G7 ugizwe n'ibihugu by'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani na Amerika. Umukuru arongoye abatalibani ashikirije kuri wa gatatu ko ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano bumvikanye na Amerika aricyo kizorangiza intambara muri Afghanistani. Ni nayo nzira izotuma abasirikare ba Leta z'umwe za Amerika bava muri icyo gihugu. Maulawi Hibatullah Akunzada asaba urundi ruhande bashamiranye gushyira mu ngiro ibyo gwiyemeje. Abishikirije mu gihe himirije ihimbazwa ry'umunsi mukuru wa Eid al-Fitri urangiza amafungo y'ukwezi abayisilamu barimo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Intumwa ya ONU mu biganiro bigamije kurondera amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati yasabye yo kwiyomekera ko igice kinini cya Cisjordania. Uwo mu diplomate Nikolai Mladenove yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko mu gihe Israeli yobikora yobirenze ku mategeko mpuzamakungu. Leta nshasha ya Israeli yashikirije ko igambiriye gufatanya kuri Israeli ibice 30% bya Cisjordania. Intumwa ya Amerika Kelly Craft ahamagarira Abanyisraeli n'Abanyepalestina kwicara hamwe bagatorera inyishu ibibazo bafise.
Aloyce Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere yo muri iki gitondo, turasubira mu matora yo mu Burundi, tubabwira uko bamwe mu bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bitabiriye amatora ku munsi w'ejo. Duhere muri komine Geta, intara ya Gitega, aho Evariste Ndayishimiye umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD yatoreye, naho umukandida wigenga Francis Rohero yatoreye muri zone ya Musaga mu mujyi wa Bujumbura. Desire Hatungimana nibyo tubwira.
Kwidubu muri komine ya Geta, aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka, niho yatoreye isaha imwe yo mu gitondo. Muri icyo kibanza hari ibibanza byo gutoreramo bitatu. Abantu bateganijwe kuhatorera ni 1,109 nkuko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha. Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri icyo kibanza kuko bazindutse. Abo bafise umutima w'ukonona nabo abasaba kutisambulirako.
Ndabakereza cyane cyane kubona ishyaka bafise benshi bazindutse kandi ariko batora umutekano, nta bantu ariko baronona. Icyo rero ni cyiza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Uno munsi ntihari kuhatora abanyamigambwe, hari kuhatora Abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari Umurundi ariko aratora, atari umunyamugambwe, atari akagwi. Rero iyo ari iby'igihugu yononye aba yiyononeye. Nicyo gituma rero nohanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko aba yononeye igihugu ciwe nyene. Kandi turize neza uko abafise uwo mutima atari benshi baba bafise nabo nikuguma tubahanura uko nyene.
Francis Rohero, umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarte, yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara ahubwo Abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru.
Nkaba jewe mba nshingiye ku kintu nyamukuru cy'uko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba. Mugabo kuva ubu amatora ari nk'umunsi mukuru, abantu ntibasigire kugira ubwoba. Umenga amatora aje kunyaga bamwe, aje guhezayo abandi. Jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza hamwe. Umuntu wese azana akanyamuneza azatwenga agira ati ngiye gutora indongozi nziza, ngiye gutora umuntu ajeshe imigambi imbere izonyubaka, izonkiteka nkwiriye. Rero naba mfite umujinya mu minsi yeze numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa. Ukumva umenga icyo bashyira imbere ni gutukana, ni kwandagazanya. Icyo kinyireje nkaba nagira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora ni umunsi mukuru.
Amatora ni wa gatatu yabaye imbuga ngurukanabumenyi za WhatsApp, Facebook na Twitter zugaye mu Burundi. Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'Abarundi ata kibazo, ariko bikaba binyuranye n'ivyo asaba abijejwe kwisubirako.
Bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka. Akamaro kavyo ni uko byadufasha twese gutuma tumana ko makuru Abarundi bakamenya ibiriko biraba. Ingaruka mbi ni igihe bamwe bayikoresha mu kugira ububi gito, mu guca babisha bavuga ibitari byo. Icyo byose urumva nimwe navuze nti uwo umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilite akamenya ati ndabiretse kubera iki. Mu gihe rero yabigize kugira ngo agabanye urukurukuru, agabanye ububeshi, agabanye ibyo konona, ni umushigikira. Mugabo mu gihe rero abigira kugira ngo akubere ubwoba, ibibazo kibarava kumenya ukuri ntashaka.
Aho yarari mu Giheta, Evariste Ndayishimiye akaba yasabye abitoza n'Abarundi gushiraho intaha ishize.
Bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure, hanyuma batubwire ingene vyagenze. Kandi ikindi novuga ni uko umwe wese yovyakira kuko aha ntitwaje muri sentare aho baca imanza, kuko nta sentare nimwe irabaho nawe wicira urubanza. Novuga n'Abarundi twese tuyo turatora twakira ivyo Abarundi bakoze na wewe ububirimwo, kuko nico gituma udashobora kuvyanka na wewe uburimwo.
Mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaserukira ibihugu vya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Reka Pierre Claver niyo nkuru akwakire atubwira uko agatorwa asaba ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi na Domitien Ndayizeye uhagarariye ihuriro Kira Burundi bitwaye mu matora yara yarangiye mu Burundi.
Umukandida Gaton Rwasa aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bamwegereye mu mugambwe no mu bamucungerera ubuzima yatoreye ahitwa Iciri ni muri komine Kirembe, intara ya Ngozi, aho asanzwe avuka hari nk'isaha 4 zirenga gato. abamenyesha makuru batanguye kwankigwa n'abaserukire mu Gwiseni ucungira amatora kwinjirana nawe kugira ngo bamufate amafoto n'amasanamu. Inyuma y'impari zamaze nk'iminota 10 Gwasa yavuga ko bitamujyohegeye kubona abamenyesha makuru babuzwa gutangaza ingene yatoye, gutyo babona kwemererwa gukora akazi kabo. Amaze gutora Gwasa yahamagariye abanywanyi biwe n'abarundi muri rusangi kwihangana barindira ibiva mu matora. Gwasa yavuze ko nibitabashimisha bazo kwitura amasentare ajeje gutatura amatati y'amatora nk'iyubahiriza ibwirizwa shingiro n'izindi.
Abaduserukira mu birodo vote atandukanye no kuva ba mandate bategerezwa gutahukana ivyegeranyo by'uko ibintu byagenze kumwe n'umwimbo, kuko ivyo nivyo biheza bigafasha iyo umuntu afise amakenga canya kangonongono, nivyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego zibijejwe zirabe ivyabaye hanyuma zigire icyo bishikirije nk'ingingo kugira ngo barenganure uwo ba yumva yuko yarenganijwe. Kuko turumva yuko hari abafise intumbero zitameze neza bashaka yuko ivyo bipfuza ku mutima ariyo byohita aho kuraba ivyo abanyagihugu boba bavuze. Icyo dusaba rero nuko umuntu wese yobikora mu ntumbero nziza yukurondera yuko igihugu cyacu kiguma gitekanye.
Umunsi wose w'amatora nta internet yari hari gutuma tumana ko amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi ntivyakunze. Agatogwasa yagiriza leta kuba yaciye imirongo ya internet kugira ngo ubusuma bw'amatora bukunde. Uwahoza twari Burundi Domisiano Ndayizeye aserukira unanikira Burundi nabo nyene yatoreye havuka Imurago muri komine n'intara ya Kayanza. Ahejeje gutora Ndayizeye hamagariye umugwi ucungera amatora seni kwirinda ubusuma bw'amatora, abarundi nabo bakizera ivyayavuyemwo.
Kugira ngo ngaruka y'amatora izogende neza bikenewe ko umugwi ujeje gutegura amatora seni ubyifatamo neza kugira ngo ibiharuro bizova mu bibe ibiharuro byerekana koko icyo abanyagihugu bashaka biza no gukorera habona. Abasaba rero nshimitse yuko nk'abajejwe gucungera amatora abaserukira indani imigambwe inyuranye kuba bareka bagakurikira ibiharuro kandi bakabaha bijya byemezo nk'uko bitegekanijwe n'amategeko, hanyuma ari nta ishize twese tuyemere.
Nuko amakuru twaronsa bivuga amatora yaracungerewe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cyose. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko atangorane zikomeye zibonekeje, gusa Pierre Nkurikiye avuga ko tunenge twotwo tutabuze.
Kumuyira naho nyine hari imodoka zibiri zibonekeje zifite amakenga zifite intumbero yo kugomba kubungabanya umutekano, hanyuma abajije umutekano baca barazihagarika. Bazihagaritse bagaragaza kuzihagarika, imwe irabasiga iyindi barayifata basanga kuko yari umuntu yarasinkoho yari yanyegeje mu ikapo, biboneka neza ko bari bafite intumbero yo guhungabanya umutekano bwa kumuhira. Mu Rutana hariho umunywanyi w'umugambwe SNF yaje gutora FIDA iwe yasanganywe amakarata ane yo gutora kandi ashobora kuba ari ay'ukuri. Uwo rero yaciye afatwa kugira ngo amatohoza abandaye mabwaza aho yayakuwe. Mu karere k'uburengero hariho abamandateri b'umugambwe SNF mu Rugari aho batorera bita ku Rusumo, umwe yafatanywe afise urupapuro mwemerera kuza gucungera amatora rutari urwiwe uwundi muntu. No muri quartier Swahili hanye ni Muyinga aho bita kuri Ecofocoranic gice cya 3 hariho uwafashwe uwo muri uwo mugambo nyine ariko aragerageza kugomba kubwira abantu abatora aho baza gutora ku mirongo.
Ntandorerezi mva makungu zigeze zibonekeza kiretse abaserukira ubuserukizi bw'ibihugu nka Tanzania, Kenya na Nigeria babonetsora ahatari hake. Amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yoyo yabonetse acungera ayo matora. Ishami mpuzamakungu Croix Rouge ritabara imbabare ryari ryakwiragije indobo n'amazi hirya no hino kugira ngo abaje gutora barinde gukaraba mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Amatora yabaye umunsi n'ay'umukuru w'igihugu w'igihugu azomara ku butegetsi ikiringo cy'imyaka indwi. Bitekanije ko ibizova mu matora bitangura gutangazwa na seni mu masaha 48 ari imbere. Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru. Reka Eloge Wele Kaneza akomeza tubwira iby'abandi bakandida bigenga ku mwanya wa perezida, haranatubwira icyo umukuru w'igihugu perezida Pierre Nkurunziza yavuze amaze gutora.
Amakuru y'u Amerika ryahawe n'abantu bari mu ntara zitandukanye isaha 10 z'umuhingamo nk'uko byabitekanijwe. Ariko hari uduce tumwe abari bakiri ku mirongo izo saha bari benshi bangombwa ku mwanya wongerezwa. Munhas tarinke kandi havuzwe umunsi wose abanywanyi b'umugambwe SNL bahagaritswe abankiwe kugenza uburitora hamwe n'abakubiswe abahagaritswe hatari hake baciriwe imanza zikibiriraho hamwe zikaba zaraye zikazokomeza kuri uyu wa kane eka n'abaserukira bigenga haraho bafunzwe nko muri Gitega hagati na hagati mu Burundi bahejeje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize ico babwiye abarundi uhereye kuri Dieudonne Nahimana muto mu myaka kurusha abandi
uko vyogenda kose mu gihe cy'amatora nuko abarundi n'abarundikazi bose batahura yuko atakintu na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu butungane kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe co tuma ari mu rundi akomereka canke mu rundi afa azira gusa yuko bamwe bemeye canke abandi batemeye bijanye n'ibyavuye mu matora ariko kandi ababifitiye uburenganzira warungitse mu kuduserukira mu mabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda nitwabona rero hari ibitagenze neza naho hari amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe biba bitagenze neza kugira ngo dushobore gukosora naho abantu bavuga ati byagenze neza hamwe heze bahejeje gushikiriza ingene amatora yagenze twosaba yuko ari afite umunezero ubikora mu buryo atawundiye kumva yuko atakaje uburenganzira bwe bwo mu Burundi kuko aba abatsinze abandi nabo batashobora gutsinda amatora
Francis Rohero asanga amatora adakwiye kuba intandaro y'umudugararo
ubwa mbere nagomba ko gutora iba umunezero ku bantu ntigisubire kuba umengo ni gihe cy'ubwoba uravye ibintu byandikwa ibivugwa umengo Burundi bwagiye mu ngwano umenga abantu barago umengo hari gihe hava kiba nashaka rero ko amatora kaba kajyo kakanya muneza abantu bumve yuko bafise iteka ryo gutora ico bipfuza ikiza kubagirira neza utamengo n'abantu baje kubagirira nabi umengo hari ibara rigira rigwe icambere n'ico kigira kabiri insaba abarundi bose ko igihe twagiye gutora bose babigira no muhamagaro bumva ko bataje kunezereza naka mugabo biraba ubuzima bwabo bibaza bati mbega mu myaka iza tugiye kubaho gute nibaza ko ari ico nipfuza ko abantu bumva nkaba ndanashimye ko ahenshi nabonye ko abantu bitavye amatora nkaba nipfuza ko iki gihe kiba gitandukanye n'ibindi bihe byose twaciyemo
ubwo butandukane president Pierre Nkurunziza we yabonye bugica ahejeje gutora imwumba wa ngozi mu buraruka havuka yabwiye itangazamakuru
amatora atandukanye ku ngombwa zitatu nibwo ya mbere amatora abe muri kahise n'amatora yabaye aniniya kandi mu kuboko kw'abanyamahanga ariko amatora no mwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ubwizo shingiro imana isome ikibanza cya mbere muri kahise so kujya bimeze kubwira gatatu ni uko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga ni uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya
Aho banyamahanga naho batashitse ku rubuga ibyariko birahabera byo babikurikiranye umwe muri bo batari n'ubusanzwe Mike Pompeo umunyamahangajejwe imigendane ya Amerika na yandi makungu kuri uyu mugoroba mu kiganiro yahamenyesha makuru yagize ati Dushinze igisho Burundi aho abatora baroye mu mabiro y'itora uyu munsi ndinginga impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko haba amatora z'injyane n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi Mu bihanurwa n'ibyitezwe byose President Nkurunziza hica dakekeranya na gato
ni ifoto itari nziza muri kahise ko kwitambika imbere by'abuye matora kwa rutamenya uwe ndazi neza yuko abarundi bigishije uzanyigisho zo gutsikana igihugu turamaze gutandukana cyase mu rugo tukivuza yuko aburonse menshi aronse make bikerezo bamwe byinshi amuntu yamagwa mbere n'isi yose ino munsi batera imbere gakunda ejo bigakanga nko guteragira umuntu agiye mu matora byo guteragira guteragira uno munsi atimbo umwaka kimbura undi mwaka uva gusanga ndiyimbo undi mwaka ateragira gusanga ndiyimbo turiwo mwimenyerezo rero yuko amatora ariko guteragira urari mu kimbura cyangwa ukarima karima rima
kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuza imigwi rwana y'abahutu n'igisirikare cyaciziziwe n'abatutsi mu mwaka wa 2005 ibaye inshuro ya kane butunganya amatora ayo uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi 340 by'impunzi ziri hanze y'igihugu eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Urakoze loje twisegure kandi kubakunzi bijwi rya Amerika ko tutabashije kubabonera umukandida Gaston Sindimwo w'umugambwe Uprona na Leon Singenda Kumana wa Sahwanya Frodebu ngo tubabaze icyo bavuga ku matora n'ibidukundira mu makuru ya cataha turabagezaho n'ibi mirongo ya internet yongeye gukora neza reka noneho duha kanya mugenzi wacu Oriane Tangishaka atubarize umwe mu ndorerezi zakurikiranye amatora ku munsi w'ejo uko yabibonye Oriane Tangishaka yaganiriye na Augustin Niyonsaba uhagarariye ishyirahamwe isoko iryo naryo ni rimwe mu yakurikiranye amatora
akabazo ka mbere kabaye ku byerekeye amatelefone ingingo yafashwe n'umugusheni yuko abantu batozenye amatelefone bageze mu biro by'itora rero iyo ufise umugwi w'abantu benshi umugwi mu gihugu cyose batagira amatelefone ntibyoroha aho rero ko hariho n'abantu bari mu mabiro y'itora ari mu kibazo cy'itora baciye bagira ishaka rirenze aho baciye baraka amatelefone abandi gucungera n'abandi gucungera muri ibyo bibazo by'itora kuko ubundi umuntu azi telefone yiwe itari kiragorana hari igihe umuntu ashobora kumurondera kandi ukamurondeye akagenda gukebuka akiyitaba kuko mu bisanzwe kugira ducungere iyo habaye ikibazo twara n'umugwiseni rero twavuye turakubwira umugwiseni urahaje batanga itangazo uciye ku maradiyo naho hamwe hamwe batahejeje ngo babyubahe babyumvirize icyo ni ikibazo cya mbere icyo nshaka kabiri naho usanga imigwi y'abagize ibiro by'itora batazi neza amategeko yabo ugasanga nk'umuntu agiye mu biro by'itora babonye babaye abantu babiri bashaka birukana ngo sinemere abantu babiri icyo ni ikibazo twagiye turahura natwo utundi ko turahura muri uno mwanya kuko hari kwareba ibyerekeye kubutuza ibyo bita amaperi cyangwa ibyegeranyo by'ibyavuye mu matora nuko hari abantu hamwe hamwe akwasaba abaserukiye ishyirahamwe konte n'isoko cyangwa abandi barorerezi ko bosinya cyangwa boshyira umukono wabo ku byegeranyo kandi nka sosiyete sivire amategeko agenga amatora ntadushyira mu bantu bemeza ibyo byegeranyo ahatari akaba baratubaza ati natwe bigenda gute twabigishije yuko bobo batamubemeza ibyegeranyo kubera ko badafite ubwo burenganzira kandi ko batari mu bahiganwa bishobora kugaruka kugira ingaruka mbi igihe muri icyo kibanza aho bahabaye imishwano bigatuma bo bashyize ku mukono wabo ariko bituma bashyira ku mukono ari abaserukiye imigambwe n'abagize ibiro by'itora ibyo niko ingingo ya 43 hamwe n'iya 71 y'ibiganiro n'amatora kivuga iravuga abantu bashyira umukono kuri icyo cyegeranyo amashyirahamwe yigenga ntasanzwe arimo
noneho nk'ibibazo nk'ibyo muri kubuza ko byokemurwa mu buhe buryo harahano ubu kubishyikiriza mu mugwiseni mu minsi ingahe mu kiringo kingana gute
hari ibyateganyijwe gutora ijisho uno munsi kubera ko byaba biriya amatora twagerageje kuvugana n'umugwiseni nk'icyo ndababwiye cy'uko bari batwaye amatelefone nshaka kwigira atora umuti kuko se yabivuze n'aho byaba bitakurikijwe hari ibindi bibazo nk'ibyo bijyanye n'ibyabaye byo gushyira imikono bijya kumenyekana nyuma y'iharurwa ry'amajwi ibyo nabyo hariho uburyo bwo gushobora gusaba kugira ngo bihinduke hariho n'igihe biba bishyika abantu bagasaba ko cyegeranyo hamwe n'ahandi gishobora guhindurwa cyangwa kikaba imfura gusa kubera ko cyagiyemo ibintu bitari byiza ariko cyane cyane ni igikorwa cy'abanyamigambwe cyane gusumba twebwe turakebura tukabicisha tugahanura dushobora kubwira umugwiseni cyangwa tukabwira abo baba bajeje umuryango ko nabo nyine bakigenda neza
murakoze cyane rwose kuba mufashe kano kanya ko kuganira natwe
murakoze nawe
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho ejo kuwa gatatu abantu 51 baherutse guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika n'abandi 356 bafunguwe by'agateganyo batangiye gusubira mu miryango yabo Asumta Kaboyi
mu barekuwe harimo umugororwa umwe wakoze ibyaha byihariye uwitwa Uwase Jacqueline Agyaribu wahawe imbabazi wenyine amakuru Ijwi rya Amerika ryabonye agaragaza ko uyu mugore w'imyaka 58 y'amavuko yahamijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge umwaka ushize icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu rumuhanisha igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 7 buvuga ko atari ubwa mbere hamwe n'icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu Paul Kagame mu mwaka wa 2016 urukiko rwari rwamuhamije icyo cyaha Uwase Jacqueline yaburanye yemera icyaha ndetse agasaba urukiko kumugirira imbabazi akagabanyirizwa ibihano mu bisobanuro yatanze yavuze ko yatutse umukuru w'igihugu yanyoye kandi ko afite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe mu nyandiko yasohotse mu igazeti ya leta igaragaza ko madamu Agyaribu Jacqueline ahawe imbabazi kujyana iki gifungo yari asigaje cy'imyaka 10 yari yarakatiwe mu bandi bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu hongeye kumvikana umubare w'abagore bagera kuri 50 baregwaga gukuramo inda no kwiyicira abana aba babwira Ijwi rya Amerika ko bashimiye umukuru w'igihugu bakaba biyemeje guhinduka
ariko akatse n'akantu n'abakuyemo inda nkabagira imbabazi nta nubwo nanitoza kuzataha nyine n'ibyo nakitaniye zuko nzakora nkayirangiza turashimira Perezida Paul Kagame uduhaye imbabazi ndi kurira oya ntabwo nabiteganyaga byantunguye namugufi ndatakira neza nari nariyekuye na byo umwana nyine ndamuka umwana nkaba ndi gushimira abantu bambaye imbabazi nkaba ari nko gasara
usibye abagore bahawe imbabazi hari abandi bagororwa benshi basaga 3,000 bahawe ifungurwa ry'agateganyo umuvugizi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda bwa Bwana Senga Muhirari yavuze ko abafungwe bagaragara mu magereza 13 yose yo mu gihugu asobanura ko bahawe gufungurwa by'agateganyo bagaragara mu bakoze ibyaha byiganjemo iby'ubujura gukoresha ibiyobyabwenge n'ubwambuzi bushukana uyu muvugizi ashimangira kwizi imbabazi zitareba bakoze ibyaha bya genocide gusambanya abana ku gahato n'ibyaha byo kugambanira igihugu Bwana Senga bo avuga ko ubuyobozi bwa gereza bwasabye abo bagororwa gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 nkuko bajyaga bakirinda bakiri muri gereza kandi bagacukubiri n'ibyaha
ubu rero babonye ukuntu bayirinzwe bari kuri gereza kuko nta mugororwa n'umwe wigeze agira kesi ya corona ubu ngubu rero barafungurwa bahawe amabwiriza y'ukuntu bari bwitware bageze hanze ko ari kugenda bagakomeza bakareba uko abandi baturage hanze bifashe nabo bakinye
sinzi niba hari bavandimwe babo baje kubategereza birashoboka ko wabwira umuntu umaze imyaka 7 cyangwa 8 kudahoberana n'umuryango we
ibyo ngibyo twe turatanga amabwiriza tugatanga n'inyigisho n'impanuro ariko uko abantu bari buze kwifata ntabwo twabona uko tubijera gusa ubu ngubu kubera yuko kuri gereza haba telefoni bya byose bubahamagaye kuko bo baraye bamenye abari butahe bubahamagaye bo mu miryango yabo bakumvikana aho bari buhurije kuko kuri gereza aho ntabwo bari buhaze kuko ntabwo twemerera abantu kuza kuri gereza kubera nyine ibi byo kwirinda corona
kugeza ubu ikibazo kigoye abarekuwe n'uburyo bageri wabo kandi imodoka zitemerewe kuva mu ntara zijya mu yindi bamwe bari bafungiye kure y'imiryango yabo bavuga ko baza kureba ukuntu bacumbika muri bene wabo bagategereza ko imodoka zizongera kugenda mu kwezi gutaha nk'uko byatangajwe Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Urakoze Asumta urukiko rw'ubujurire rwo mu Faransa rwasubitse gusuzuma ko umunyemari Felicien Kabuga yakoherezwa kuburanishirizwa I Arusha muri Tanzania. Maître Laurent Bayon wunganira Felicien Kabuga ukekwaho kuba yaragize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihumbi cya 1994 yabwiye Ijwi rya Amerika ko bifuza ko uwo bunganira yaburanira mu Faransa. Inkuru irambuye Venuste Nshimiyimana aritugezaho.
Kabuga Felicien yitabye urukiko rw'ubujurire urugero ku rusuzuma yubahirizwa ry'amategeko y'ubugenzacyaha kugira ngo amenyeshwe ko agomba kujya kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania ibindi byo byari byasabwe n'urwego rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda habunganira Felicien Kabuga bagaragarije urukiko ko yagombaga kwitaba nyuma y'iminsi 8 amaze kugezwa imbere y'umushinjacyaha mukuru
Nous avons demandé
Maître Laurent Bayo ati twasabye ko cyongerwa mbere y'uko icyo cyemezo gifatwa batwemereye ko azagaruka ku itariki 27 imbere y'urukiko Urwego rwa ONU rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira ku byaha byakorewe mu Rwanda nirwo rwatanze urupapuro rwo gufata Felicien Kabuga runifuza kumuburanishiriza irahe mu Buholandi gusa abamwunganira bavuga ko binyuranije n'amategeko
Notre position nous
Maître Laurent Bayo atitwebwe icyo twifuza nuko aburanishirizwa mu Faransa aho kujyanwa Arusha ubwo rero tuzahatana kugira ngo ubucamanza bw'u Faransa bube ari bwo bucira urubanza Felicien Kabuga dufite impamvu nyinshi tuzabereka kandi uko byagenda kose kubera ko uruya rwego rudashaka kuburanishiriza Kabuga Arusha ahubwo rurashaka kumujyana irahe kandi ntabwo biteganyijwe mu nyandiko yo kumufata Maître Laurent Bayo yakomeje abwira Ijwi rya Amerika ku magingo ya uko ikibazo gihagaje Kabuga Felicien agomba kuburanishirizwa Arusha ariko ko abona ko ari nk'aho ubucamanza bw'Ubufaransa bushaka gusunikira iriya dossier urwego rwa ONU rufite icyicaro irahe mu Buholandi ati Ubufaransa nibwemere icyo bushoboye bumuburanishe yarangije avuga ko uwo yunganira akwiye guhabwa icyubahiro kigenerwa ikiremwa muntu agafatwa nk'umwere mu gihe ataraburana ngo ahamwe n'icyaha nibutse ko leta y'u Rwanda kimwe namwe mu mashyirahamwe y'abanyarwanda bumvikanye basaba ko Felicien Kabuga yakoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda Venuste Nshimiyimana Ijwi rya Amerika Londres
Urakoze Venuste Nshimiyimana dushimire nabandi bagenzi bacu badufashije kubagezaho aya makuru haneho dusoreje muri iki gitondo ariko tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha aya makuru yegeranijwe na Fatou Almas Kalala yarahagarariwe na Etienne Karekezi yemwumva ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America